VOA. Iyi ni ijwi rya Amerika. Turamara mkijia nchuti na mwibagenzi, tulikume kuri umunsi wa gatanu, itariki 23, ukwezi kw'icyenda, umwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu, muri studio ya gatanu, muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, dusamiranira i Washington DC, ndabahaye ikaze mwese, mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Ariko ibyo berekanye byose, birerekana ko ibintu birakorwa mu Burundi, ubwicanyi buhari, mama ari ubwicanyi haruhariwe, ari ubwicanyi nako dushobora kwita ko ari igihonyabwoko.
Muri iyo raporo cyane cyane tunegura ukuntu yakozwe, aho usanga ari raporo ihengamiye ku ruhande rumwe, uko biraba leta yonyine.
Wa mbere ni Dr. Jean Minani Murunani Senarede, wa kabiri ni Abere Gashatsi arongoye umugambwe badasigana Iprona, bose baravuga kuri raporo iheruka gusohorwa n'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Raporo ivuga yuko hashobora kuba ihonyabwoko mu Burundi. Radijwi rya Amerika, turabandanya amakuru yacu, duhere kuri raporo. Inyuma yaho raporo isohorewe n'abahinga ba ONI yagiriza yuko hashobora kuba ihonyabwoko mu Burundi, abantu batari bake barabandanya kugira icyo bayivuga ko. Ku ruhande rwa Senarede yashikirije ko ishigikiye iyo raporo, ikaba ivuga ko hashobora kuba ihonyabwoko mu Burundi. Twumvirize Dr. Jean Minani icyo abivuga ko.
Kubacu tubanze dushimire bambere na mbere bagiye bahinga batatu bagize ajya amatohoza kubyo bagize, twasanze bihuye n'ibyo twama kuko turasemerera. None iyo tuvuze yuko hariho ihonyabwoko rimwe riraba, hari aho dutandukanije n'abajya nyine naho batabifoboye, bavuze ati twe dushobora kubifobora, yofobora urundi rwego nibwo kwerekana. Ariko ibyo berekanye byose birerekana ko ibintu birakorwa mu Burundi, ubwicanyi buhari ari ubwicanyi, mama ari ubwicanyi haruhariwe, ari ubwicanyi nako dushobora kwita ko ari ihonyabwoko.
Docteur Nagomba, mudusubiremo neza, muriko muvuga ko mu Burundi hari ubwicanyi bumeze nk'ihonyabwoko?
Yego, n'ukuri buriho, kuko iyo bavuze yuko hari abantu baza baranyuzwa buri munsi, ko abantu benshi bapfuye barenga igihumbi, nako begera igihumbi mubwo na cumi cuba kirenga, ko n'ubundi bavuma abantu babanyuza kamwe kamwe, ibyo nta kindi twovyita atari ihonyabwoko, kuko si ubwicanyi busanzwe. No muri ico gihe ubwo bwicanyi bugirwa n'agashinyaguro kenshi cyane n'akagaragazo kenshi cyane, kandi tukabona ko hariho umugambi wo kubikora, turashobora kuvuga yuko ari ihonyabwoko.
Dr. Minani, Abarundi batari bake baragize imyiyerekano, eka bariyamirije ubwoko bwose, abantu bavuga ko bakamisha ihonyabwoko, mwuba muri abo bantu bavuga ko bakamisha ihonyabwoko?
Nta n'umwe ukamisha ubwicanyi, nk'uko uwapfuye atagira ubwoko. Rero sinshobora kuvuga ngo utuye kanaka n'ujya yamaze kwitaba Imana bamaze kumuhohota bakamwica ko afise ubwoko ubu n'ubu. Icyo tuzi ni uko Nkurunziza yica uwo muntu wese adashaka ikiringo cyiwe cya gatatu, kandi arimwe arakigwanya ubwoko ubwo aribwo bwose. Mugabo henshi biraboneka kugira ngo azane n'agatima kabi k'ubwoko, urabona yuko abatutsi bahohotera cyane, naho abahutu benshi nabo nyene yabahohoteye. Turiwe kujya tubibona, ni ukuri turimo turakamisha, ntawe ukamisha uwapfuye, turimo turasemerera kugira ngo iki gikorwa kibicanyi butagira uko buvugwa buhagarara mu Burundi. Nta kindi
Dr. Minani,
ahubwo bashaka ukamisha nabo barimo bariya biha amabarabara babona ibyabaye kandi byatangajwe ku isi yose, ubu atanwa ashobora kubihisha nawe ushe umwotsi imbere mwirasha.
Dr. Minani, ivyo muriko murashikiriza biratandukanye n'ivyo abanyagihugu muri rusange mu Burundi bipfuza muri iki gihe? Mwoba mufise umugambi w'uko igihe amatora azozira, ntimubona ko ivyo muzoba muriko murashikiriza bizoba vyabateranije n'abanyagihugu bo batoye?
mbego mwenye jihugu agoa ya gowe atodi sorayo wa wae ahungo yore kani yuhegu urefuko nikichizeno mununuma wini mayai agoa na mabari mgaraba yosu munu uzari mgaraza mga ijegu chacho numugamu sende desbeze nimbo nera kule haini mwagazo suwe kutungo mugamu mbega awani yuhumbini yuhumba jiza nirenga majana tatu gari hanze rahu mze awani wawumba usore ichi ngonzi hizi jetu gani wabu awani wose babu mze awani wose mwa rajula girizwa awani wose mwa wala kubitwa wali mwa wala wala funga kukuni na buhoro awani mwumutora mwote etu lafise awani mwutora nena mwiji jentu mwotura kore na matoro mwotura kore ijihuku
Dr. Minani hariho
hali matoro matora ijihuku togoroye leo tuzo unu warundi na wande bakunda nwa bakunda
Dr. Minani hali nunga mwuza makungu eka naba nubatari baki wagendera igihugu cyo Burundi bavuga ko amahoro ari kuragaruka aho no guhakarurira ko mu shikiranganje igihugu cyo Uganda jejwe kwitaho impunzi yatahutse avuga ko agiye guhimiriza impunzi z'abarundi zimu Uganda ngo zitahuke mu Burundi kuko ari amahoro ivyo muvuga biratandukanye nabo bategetse bandi bagendera Burundi muri iki
hanyuma gakaca haza intumwa mpuza mafungu zagize amatohoza zikavuga ko ubwikanyi buri mu Burundi aragahomera bunwa bakunze bagaca bavuga yuko ahubwo batarabye neza ko ubwicanyi bufa kwitwa ihonyabwoko ko bwamaze guseseka mu Burundi abo bantu nabo bakaza bakigira ibujumbura bundi bakabajyana ingozi naho nyine babahaye abasoda benshi ngo n'amahoro agaseseka
Dr. Jean Minani murongoye urunani senarede murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
namwe murakoze cyane ku kama mwanteye n'ibiganiro mu mpaka
akoze Frederike turabandanya kuri iyi nkuru nyene ku ruhande go muri Iprona bo bavuga kwiki twumvirize Abel Gashatsi arongoye umugambwe Iprona
uko mu bivuze uno munsi umugambwe wa gasigana Iprona werekanye aho hagaze muri raporo y'abahinga abishyamu mu mazamakongoni uvuga ukungene agateka kazi na muntu mu Burundi kifashe umuganga w'adasigana Iprona navuga ko ntitwiyamirije raporo mugabo twaneguye ingene ibivugwa muri iyo raporo kuko tubona n'ukungene iyo raporo yakozwe
ibyo munegura muri iyo raporo ni biki
muri iyo raporo cyane cyane tunegura ukuntu yakozwe aho usanga ari raporo ihengamye ku ruhande rumwe kuko ni raporo ni ihengamiye kumbure iraba leta yonyene ikibagira ko kugira ngo izingorane zibe habonetse ugwaruka ugwaruka rwahenzwe n'abanyapolitiki aja mu mabarabara maze iyo myiyerekano ihavihindukiramwe migumuko ugwaruka rutangura guhangana n'igipolisi ari naho ibintu bikagenda biyangara naho rero mu muganga w'adasigana itara muri raporo bavuga ku ruhande rwa leta ingene leta yabyifashemo ingene leta yagiye irakora ntibigere bavuga ukungene nabo bari mu migumuko nabo ibyo bakoze na nari bya twebwe twari mu Burundi twabonye haba ku ruhande rw'abapolisi haba ku ruhande rw'abari mu migumuko bose barahashije ubutumwa
ku bwanyu ikintu cyo bacatumye abo bahinga bishira hamwe mpuzamakungu bahengamira ku ruhande rumwe nkuko mubivuze n'ikihe hari imvo zoba zarabitumye kandi arabahinga bigenga mpuzamakungu
n'abahinga bigenga mugabo muratwa muri ubu Burundi kigugu cyacu uko abanyamahanga bavuga ibikabiraho mu Burundi uri mu Burundi siko biri kuko muri cyo cyashyiriranyo cyo kimwe n'abandi Burundi bari hanze ndetse n'abanyamahanga harabirwa baravuga ko mu Burundi ibintu bicika nk'uko mengo mu Burundi nta ntambwe iboneka ishimishije yo bihari ku bijanye n'amahoro n'umutekano naho rero tuvuga tuti kumura abo bahinga babacica bataribo canke arahenzwe akahenzwa n'ibyo bivugwa kuko twebwe mu muganga w'adasigana Iprona dufise abanywanyi mu gihugu cyose na twebwe niho turi abo bahinga igihe bariko baragira aya matohoza iyi ankete abo twabonye naho rero tuvuga tuti bashobora kuba bari ari byo bahenzwe canke hari izindi mbozo zatumye bahengamira ku ruhande rumwe ariko twebwe icyo tubona ni uko umugambi w'agasanzwe cyo tubona nuko nk'ikibazo kijyanye n'umutekano ikibazo gishimishije ariko muri iyo raporo bavuga ahubwo ko muri ino minsi hashobora kuba ihonyabwoko twebwe rero twarabe ingene igihugu kimeze twarabe ingene abahutu n'abatutsi mu gihugu cyose ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu bibanza bitandukanye mu masoko mu mashuri mu misa abo bantu bose mu bunywero abo bantu baba bari hamwe rata wanja wangu
hariho nabandi barundi eka bari mu yandi mashiri hamwe cyanke imirwi itavuga rumwe na leta eka nabandi bigenga bavuga ko ishira mu nkuza makungu ryari kwiye gukora ivyo byasabwe n'uyu murwi ngo kwera umutekano uwo bawifashe nabi ku banyagihugu abo mwabwiriye
jewe kuri abo barundi bavuga ko iryo shira hamwe ryo shira mu ngiro ibijya byasabwe ni nabo bahinga muri no raporo no vuga ko ari abo barundi nyene bo bari bo bajurakije abo bahinga bagize amatohoza kuko sinumva abantu kuko iki gihugu cy'u Burundi kiri akwisi iki kizo n'ibindi bihugu jewe ndiko ndabivuga ngaha ndi mu Burundi ndabaza mu gihugu hagati hari Bujumbura nibyo ntawuvuga ko ibintu byose byera kuko haraba hagiye turabona hari amasanganya habaye imitego mugabo uno munsi mu Burundi nta nkoho ziriko ziravuga nta munyagihugu ariko aragwa nta muhutu n'umututsi bahanganye nta kintu na kimwe umuntu arava hagati mu gihugu saa tatu y'ijoro akamanuka i Bujumbura tangorane nta karoce n'imwe ya Bujumbura umuntu atagenderamo twe tukavuga tuti ibyo bintu bavuga by'ingwano n'ukuri twebwe ahamaso ageza ntangwano tubona ahubwo twasaba ahubwo ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryotera inkunga leta rikayishyigikira mu twigoro yageze kugira ngo uno munsi igihugu kiragitekanye.
Turashimiye Frederic Nkundikije n'abatumire biwe ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Gunga shaman, wow! Uragunga yo, kata! Oh, muti parara tuko kwere.
Bite kuzina.
Uraho?
Yo, mana we tiye. Winjiye gari. Ura zigenu kanzi, bite.
Safa? Yo. Hewi, hau kavido karika gutwaye kwere. Ndana turabe nanze bidi twenge.
Oya,
ndindura kuratera.
Oya, sitakureka.
Shakureke, shakwirigura binyereka. Nabonye ibyo ari kuraraba.
Kweli? Man, hawo wabonye no sara.
Asha, je nabonye ko yari umutipe ari karagirira amanzi mu makumoto.
Ndakwica, oh, ndakwica.
Zate uhinyuka asha. Mbwira rero, je ni hari.
Papa?
Eh.
Yego ge muri dushe.
Asha. Haje kumfuna ubunyene ngo nyaruke yarange ne?
Eh, yagutelefone twicaranye ngaha muri sala.
Numva mbe ndiri ikigana. Eh?
Muri ndi yakwibira sha. Nuje ndazije kubwira.
Sha. Viewa wunyene ngira ariko gikintu cy'umwaka tutavugana.
Ça vrai?
Asha. Hivyo ne bagira mbwira gashani.
Pasi ana raje mwivuganire. Akwibira.
Kandi wowe wadize kuza ivyagira mbwire.
Jewe.
Uko nka kubira.
Nuje ndagira telefone.
Sha wewe sawo. Zondondera.
Ega hewe jewe sindi porte parole wa papa. Ibindiru itaranga umurindi.
Ndakubwire gahe.
Aha.
Uraze gukura kana kabiwe.
Jewe. Ahubwo sha nyihera nimero za mwami ndamukeneye cyo ndamwibaritse. Tiye ni biki. Yango ayigisiguriki. Waho kwa ingora wewe.
Sha nacho mvuze.
Uri kibwa gamane. Heze nimero sha nyarutsa.
Asha. Burambira wangu. Meratangura kumwita bu.
Ati.
Eh.
Ora bro, famiye nimero yewe gusa nanki. Ega ntibagire hewe ko mwampari pare nanje nkaba ndi marenda.
Aho. Ntabindi byo.
Ari ke ntako uko tuvugana ibintu byerekeye rubanze.
Eh.
Titunde guci wanye.
Eh. Vugisha kuri shaho nibindi mubivuganye ntivyo kugwa nabi.
Ndakwica, ndakwica.
None wahejeje kwimwe.
Yo, ejeje kera.
Eh.
Ah! Washitse.
Yego.
Asha wanyarutse.
Asha nashenza urya nyene.
Eh. Bon, c'est bien. Twagire.
Wesha. Mbe ni wowe kwaga.
Ego ni je weshe.
Ngatunga telefone. Allô? Ah oui. Sha. Ubungomba neturuje akango karaho. reka turavugana ku mugoroba. Eh. Okay. Sawa, a plus.
Chef. Jewe nukuri bijya nababwiye sinababeshe. Baje bahungu ba John bari ko barategura ibitero ngahi rusangi. Eh, nukuri. Nukuri pe.
Bujya zinoneka kwaka.
Sabge chef.
Wiki kamabinga bayagwaye.
Hari cyo nakubajije.
Oya ntacho mwambajije nyakuba.
None biyagiriza iki?
Jewe ntacho niyagiriza chef. Murumva. Biragoye mutama.
Bon, ivyimikiro twanze tubireke.
Yego nyakuba.
Ubisanzwe gihe waza kwagiza ba John. Wafatiye kuki?
Chef, baje bahungu birazi ko ari bo bahunga banyu mutekano na hirusangi.
Ibyo sivyo nakubajije. Nakubajije cyo wafatiye kugira ngo uze kubagiriza.
Erega mutama. Erega mutama biraboneka. None mweho ntabyo mubona.
Ishura ku kibazo. Hakindi nkeneye.
Nikimenya amenya. Urya munsi nyene barekurwa. Kwa murisho hache harara hatewe.
Udata wanje numva inkuru zironka gusumbya n'igipolisi. Erega ngiratuzuhave tugutume uzuba dukora amatohoza.
Oya, oya, nyakuba. Oya, nta matohoza no bakorera. Jewe gusa nashatse gutanga inku.
Aho rero sha, ntubone ko ndakubaza buke buke ibintu byo gukomerana. Mbe nyene umujyango wawe bahe.
Nta muryango ngivize chef. Ikiza carabamariye ko.
Nta n'igisanira.
Emwe, nabitwa ngo n'umuryango basigaye hari yibuvunye.
Sha. Neko namanda kuntu je hajya kuri prizo. Ubuje kurabande.
Alors, il s'est de réception. Il voulait vous
dire que
vraiment. Eh, vraiment.
Eh,
Eh,
Mwarakoze cyane kunyumvira mugabo
mugabo iki
mumbabarire iki kibanza je mbono mengo kirandenge
hadogira ikibazo amera singurane je nkeneye kunezereza n'amariza wawe kandi ntunyankireti
muntahure vraiment
oya ndazi vraiment ko byashitse akaba ibintu bimwe bimwe tutumvikana ko
nubungira
oya banza umviritse umviritsa kajye nakanci yimo ariko imbere ya byose turi umuryango
ibyo
kandi mu muryango duteza gushigikirana muri byose none siko ndagusabye nokuri ndagusabye urengere kibi cyose no bana nakukoreye uranyumva unyemere dusubize hamwe
no Jesus nagomba ko mwirirwa muri gora nkuko
umviririza imo vya rwose umwana mugora eh ahubwo ahimbagwa
ivyo vyo
eh ari habifuza aba bagobura bakababura n'espati
yego
antuka antuka ndifuza ku muryango wacu wose ubirako ukiyunga kiyunga bon leka dayere turabe aho twicara batuzanishe dufata
Ego ntangoran
eh
mbe bashama toilette tumbere ihinga
eh hinge turabe bon urabona genda tudruwa
eh
utumbere kuri urya muryango wa vere
ego ndahabona
okay kandi ucusanga hanyene
ego
okay allo oui Ego, ash, umugambo uri kuragenda neza kujya hene twabipanze. Wewe bindekerera bibona. Ubu rero ngomba nzoce njya kuri ya ntambwe nyamukuru. Byose narabiteguye neza ntugire ikibazo.
Uhenda
ndewe uhenda. Ndamugwa mwarira. Jewe rero na umbizanye kuri ibyo bintu atavyo ndimwo.
Ntavyo nemera utambwiye wari urujya munsi baza kudufata. Wari he? iyo nari inde wowe ntibikurabe
John wumvise niwe nyene yadushoye kugipolo
ariko uvuga mu kadi
yatuririye avance nta wundi
oya nacyo cyondo
wewe nyene
ndakuriye avance jewe ahubwo urasarada urasara
mwishye mbira none kubari kutinya kutubwira iyo wari urujya munsi
urazi rero
tubwira igituma utaje mu nama urya munsi wari he
aho gagasore wewe nta narimwe biragushikira ngusibe
eh bamuzi yondi
wewe kuko warusiba inama oya mugabo mugabo cyondo cyondo Niba tacho wiyagiriza utinyike kutubwiza ukuri
Wewe ntuca wumva ko arashwagana
Gaso
Nego twa
Ntumfate nabi rero Oya oya umvikana Oya none gachondo utinyike utinyike kutubwiza ukuri je nanisha numva umengo uri kuratubesha
Aha tubesha nyene wewe ntumva
Eka je urya munsi ne ninakubiti yano
Ahantu hehe udashobora kuvuga umuswaganya raho po Jawu
bashimugo ndabuganga cyo. Gas, oya, apane byo gutukana. Chonde, tubwire.
None navugisha kunye.
Jowe,
wagisha kuri.
Wewe nari nagiye kuraba.
Kuraba nde?
Nagiye kuraba nde?
Kuraba nde kutinya mbega, yega vuga.
Nari nagiye kuraba mukobwa.
Mukobwa.
Sa? Nagiye kuraba mukobwa. Mumbabare ndazi ko nasarishije. Gana natinye kubibabwira. Nasibye inama nagiye mu bakobwa bahungu biragona kumbe wari ubuye muziko niba tubarira wa muhungu ni wakera bebasha ndinde yabarinde ka
ngo ninde oya
oya atubwire
ni wanje share karakaraka wewe ntawo bizera shamaza mungirira ka
oya nite ko bibuze nibindi arabivuga
kase urumvise rero ko cyondi bwa mundi wari kuramwimvira ko atari None nibone kuwaso kumuhora ubusa. Umvuye yarari?
Je narinzi neza ko yari mu manyanga yo kumara abasiruko.
None nkubuye mutavugana ngo mumvirize. Umva ko uhavuye mu horo ubusa. Cyane kumenda kubyiye tubanze tumurondire.
Ahubwo ni atashe. John. Sinobesha. Nawe hajya ninatangwe kukwikeka.
Sa? Nakiyewe.
Narinzi neza ko ari umugambi abarengero mwagize.
Hari ko gasura. None ryo twize.
Erega biragoye bahura. Jewe kuva umunsi badufata bakajya kudufunga ntazi ico nzira. Naragize ubwoba. Ndabura icyo mfata n'icyo ndeka nuko.
Birumvikana?
Me natangura kunyumvisha ama cakubiri yiwe. Avuga ngo uri umugambi w'abarengero wo kumara abaseruko watanguye. Nanje kubera ubwoba. Nasanga ndiko ndavyemera ntabanje no kwiyumvira. Ubwoba nuko. Reka share.
Ubwoba ni bubi bahungu n'ibyo. Erega mubihe nk'ibi by'ingorane ubuje wese akubwira ngo ni bana kabate ingorane ucusanga ucuvire erega bahungu ndabwire nico gituma dukwiye kwama twiyubara gutwagwa n'ubwoba ngo duba dusanga dutanguye guta amakosa ku bandi ngo niba duteye ingorane
suko nyine
tutabanye no kwiraba nasi ngo turabiko ataruhara tuba tubifisemo reka mbere jewe nibaza ko twari dukwiye guhangana n'izo ngorane nyine aho kugomba guhangana n'abandi
ibyo n'ivyo
Hemwe
ugese kwaga
kwaga
nabonye
kwaga
ahihe nguri
ngutya niwe nyene
niwe
chonde chonde jo wewe iregeze ingize nyima yinzu nakubone turi kumwe nani aratubonye acha katasubira inyuma
mama aje urampaye kabiri rusangi kwere Sino kubwira ngene nari nkumbuye ubucucu nakagarika ingano.
Mwe n'umukobwa wawe ico mwariye mu mafi.
Nari kumenga ifi bahora bazishora no muri vire. Uzi kumbura gute.
Eka, nkumbura inteko ya mama papa. Umva, je ne sifi. Naho noshiramwe ibirungo bya gute ntiziryoha nkubu.
Eh, ibitugo birakura ntibisumbi zose. Butura simba rero kenshi.
Byari byo nyene nuko akanya kagoye. Eh, mereza papi yo sahani.
Buke ntimumenere sahani. Izo nizo nzozi imana kumuka umunsi wa dote.
Nawe mukwe wawe ahaziye.
Ndamwishima ko nyene.
Mari.
Sa.
Nani mugisagara wasizara amahoro?
Ash turakwe. Uburuhe gusa nyene bwo kwitegurira urubanza nibwo buturembeje.
utazi natwe ngaha iyo hatabi bikenya biraho byadusahuye aho ubona urubanza twari twagwiteguri yamara barahumbaye nubundi ruzoba
ahubwo nyene sinzi
urubanza tuzorukora kandi ruzogenda neza ababanyi bose twaramaze kubatumira
afete ari ikintu nagomba kubabwira kuvyerekeye urubanza nyene
ntumbwire ko hoba hari byagoranye mare
urumva twarabiravye nokuri twabonye byiza dote na mariage vyobera hariya mu gisagara
eh
nokuri
ntibishoboka uravyumvaga mare ntibishoboka iki
banza wumvirize dabo
oya ivyo ntibishoboka nokuri
none ga mama we uravyiza ingorane z'umutekano ziri ngahi rusangi nokuri ubona twagira urubanza
nari nabimubwiye nuko atumva
ubu rero mugira mu nkoranire doti tegerezwa kubera aha muhira
abana baramaze kubipanga bereka kugorana
mariza ukabuzi ko ndi mama wawe nakuvyaye ntunyaka iryo teka ryo kwakira umukwe mu rugi wacu uranyumvaga mari ivyo mupanga byose bitegerezwa kubera aha
none uri kuratanga amatage kuwe muri runo rugo
murisho ntugugishe menshi ubuhanye nene naramaze gutumira ababanyi
bose
ehe ndagahanwa n'imana mukaja mu gisagara jewe sinzogera ndabagiye inyuma sinshobora
ushaka usibe nani waza ku rwanda ruto
utiki hewe umwana twamubyaye twese
ugerageza wumvirize uje nga uteregwa serera
umwana ni wa twese
n'ukuri ntimwirwe murashwa
oya bitegereza kuba
oya umvirize ndababwiye
kuko ivyo ariko arashwa namwe jewe ntavyo
papa umvirize ndababwiye ubu rero aho bigeze byose ndabivuye
sa
n'ukuri je byose ndabiheva nirongera amahoro data wanje
ubu hoho birananiranye ikibazo cahazobera ubukwe kirabaye ndanse none ko mariza avuze ko agira bivemwe byose bizogenda gute nimutangwe n'igice kizokurikira
unaho reka duha kanya abakunzi bamurikira ukuri bagize icyo bavuga ku gice giheruka ariko reka tubanze tubibutse akabazo twari twabajije uheruka twari twabajije duti mu gihe aho muherereye hoba amatati afatiye kudahuza ibyiyumviro muraheza mukabyifatamo gute Bikorimana Felicien wo mu Kayogoro mu ntara ya Makamba ngo abona ko igikuru ari ukwitonda umuntu akarondera ukuraho ukuri ngo binaniranye hakaba ibiganiro byo guhuza abo batumvikana bakabona gutora umuti w'ibibazo byabo kandi bakirinda gukora ukwishaburigize ntibahave bonona n'ibyokize Alexi ni nkuru mu buke nawe ngo iyo habaye ingorane zo kutumvikana hagati y'abantu mu migwi bidahuje ibyiyumviro ngo buganire hamwe ingorane bafise bagahuriza hagati ngo nakare ibigiye inama bigira Imana hari n'undi mukunzi wamurikira ukuri atashoboye kwidondora yongere ko ati n'abasokuru barayamaze ngo hari abagabo ntihagwa ibara atabatumvikana buje hamwe bakagerageza gutora inyishu ku bibazo bafise binaniranye bakitura ubutungane bukabuzuriza Dieudonne w'Imakamba muri komine Kayogoro nawe ati ayiwacu habaye ikibazo nk'ico ikiyago nico dushira imbere kugira tubitorere inyishu Ndayisenga Pascal muri komine Bugenyutsi nawe akongera ko ati iyo abantu bicaye hamwe nta gisivya baratora inyishu ku bibazo bafise Abere w'igitega nawe ati iyo habaye ingorane benizo abantu boshikiriza icyo bagona bagahana ijambo kuko ari ntagire ubukengera ubundi ngo nta jambo giwe turashimiye iradukunda na home imugeni mu Kayogoro ka Makamba yanditse atumyesha yuko akurikira igikino muri kirukuri kuva gitangura mu 2008 natwe tukaba tumushimiye cyane tumubwira duti n'ubu ukomeze wumviriza kandi imanuro zikuremwo ujishikirize n'abandi reke nguruke yo kuntega mu kirundo ku mutumba wa rukore nawe aterinege cyane Thierry na Mariza ku bikorwa byo gutunganya urubanza rw'ubugeni bwabo abona no guhandura amafoza kutaba intambamye mu rukundo rw'abana babo Dikubona tubasumira akabazo kukicemejeje gutega amatwi Gasore aremanga ko kuva umunsi bafatwa n'igipolisi bagapfungwa mu buryo buteye amakenga byamuteye ubwoba agasanga mbere atanguye no kuja ku mohe mabi ya nyina we Zibera yagiriza abandi atabanje no gushishoza kubgawe iyo sigura Gasore yubitawuritse mbega uwo muhanuriki wandanye mutwandikira mu ngiinterano zanyu kuri 25 amajamurani na 88 amajani 9 na 50 reka turangize twibutsa kucara igice cy'amajani na 62 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho ubutaha
cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Radio ijwi rya Amerika, ibiganiro byo kuri mwanya bigarukiye ngaha. Mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica ku ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikoro.